Sun and Abuzo Entertainment again in via next touch.
Kankunda tine sente, kankunda la saizi anje, mbwana umurunji wanje, nanye ni kukunda. Kankunda tine sente, kankunda la saizi anje, mbwana umurunji wanje, nanye ni kukunda. Aburu gambo boba gambe, bakabura kugamba, onkabono buba kugamba, imanya niwe wanje. I will love you, and never leave you. Enjoy forever. O kankunda tine sente, kankunda la saizi anje, mbwana umurunji wanje, nanye ni kukunda. O kankunda tine sente, kankunda la saizi anje, mbwana umurunji wanje, nanye ni kukunda. Baro mubazire bawe, nanye nkwereka banje, aha kuba umurunji wanje, niwe ni kukunda. Nabuzo ni kukunda. Shino nizo unkukunda, omurunji mpere zaka chansi, kwere kiravu yanje. Ukankunda tine sente, kankunda la saizi yanje, mbwana omurunji wanje, nanye ni kukunda. Ukankunda tine sente, kankunda la saizi yanje, mbwana omurunji wanje, nanye ni kukunda.
Ukankunda tine sente.